Iri ni ijwi rya Amerika. Ya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni Omye Mitanga ishaka ateramiza ibiganiro zo kuri Musaha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
Urakoze Oriane ndabaramukije nanje Rosine Munezero nje ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi Mu gihugu cya Angola umugambwe mpera waratsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'iyindwi umurwi w'igihugu cyaje gutunganya amatora watangaje kuri wa gatanu ko umugambwe mpera waronse ibice 61% by'amajwi umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA waje mu kibanza cya kabiri ufise ibice 26.7% by'amajwi Umuvugizi w'umurwi ugiye gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yatangaje ko amajwi inka yose amaze guharurwa umugambwe UNITA wari widogeye imbere yaho ku biharuro by'agateganyo byatangajwe yamara ntacu washikirije kubijyanye n'uko uzokwitwara muri sentare ku byavuye muri aya matora Joao Lourenço niwe yatowe n'umugambwe Empera kugira subirire Perezida José Eduardo dos Santos yaramaze imyaka 38 arongoye igihugu cya Angola abategetsi mu gisagara cha mu gisirikare nako cha Somalia ni cha Amerika bamenyesha ko bariko bakora amatohoza ku gitero cyabaye mu manuko bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igitero bavuga ko batazi nimba cyahitanya abanyagihugu canke abarwanyi b'umuhari Al-Shabab Leta ya Somalia yatangaje mu ntango ko abarwanyi ba Al-Shabab bashika ku 8 bahitanywe n'igitero cyakozwe n'abasirikare ba Somalia bafatikanije n'inteko mvamakungu. Itangazo rya leta ryavuga ko abarwanyi ba Al-Shabab aribo batanguye kurasa yamara leta yavuye yemeza ko muri ako karere habereye ibikorwa bitandukanye by'umutekano kandi ko leta iriko irakora amatohoza ku nkuru zivuga ko hari abanyagihugu baba bahasize ubuzima. Abajejwe intwaro muri ako karere cyo kimwe n'abanyagihugu barahakana ko atabahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano nako abahitanywe n'ivyo bikorwa by'umutekano atari abarwanyi ba Al-Shabab abategetsi bakavuga ko mu ntara ya Lower Shabelle abanyagihugu 10 aribo bahasize ubuzima kandi ko barimwo n'abana Umurwi nyobozi ku rwego rw'igihugu mu mugambwe w'abarepublikani wateye ivyatsi imigwi ishira imbere amacakubiri ikorera hano muri Amerika hari kuri uyu wa gatanu mu nama yabereye mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennessee uwo murwi yamara ntaco washikirije ku vyatangajwe na President Donald Trump inyuma y'intureka zabaye mu ntango z'uku kwezi mu gisagara ca Charlottesville muri leta ya Virginia imwe mu ngingo zasohoye n'uwo murwi inyuma y'iyo nama ivuga ko imigwi mibi irangwamwo amacakubiri atakibanza ifise ku butaka bwa Amerika Bill Paratucci umwe mubari muri iyo nama yatangaje ko ibyavuye muri iyo nama atasano bifitaniye n'iby'umukuru w'igihugu yamara ko ari uwo murwi watangaje ko amacakubiri atakibanza afise muri Amerika ikigo kijejwe kumenyekanisha makuru Associated Press cyatangaje ko iyo ngingo yo kwiyamiriza imigwi y'amacakubiri yasohotse kuri uyu wa gatanu itumvikanywe ko n'abarepublikani bose bivuye ko bamwe muri bo bavuga ko itari kenewe Amakuru tuyabandaniriza hano ku mugabane wa Amerika umuburamatari wa leta ya Texas mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika Greg Abbott yatangaje ko igihusi Harvey kiriko kiraca muri cyo gice kiza konona ibintu byinshi yongera kandi agabisha abanyagihugu kwitegura imvura nyinshi igihe icyo gihusi kiza kuba gitanguye abahinga mu vy'ikirere hano muri Amerika batangaje ko icyo gihusi kigendera mu mazi ashushe yo mu kigobe cya Mexico kiza gushika mu masaha yigiweyo yo kuri uyu wa gatanu no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu bavuga ko uyo muyaga uza kuba uri kugendera ku birometero 200 ku isaha kandi ko kiza guca mu karere k'ibirometero 600 muri leta ya Texas. Mwomenya ko igihuhusi cyaheruka guca muri ako karere ko mu manuko bwa America muri leta ya Texas haraciye imyaka 14. Muramatari wa leta ya Texas yasavye abakozi bakorera mu bigo bijejwe gutabara byihuta ko kwitegurira ibikorwa byo gutabara. Avuga ko ibisagara bishika kuri 30 bishobora kubangamirwa n'ico gihuhusi. Abategetsi mu gisirikare cha Korea y'Epfo batangaje ko Korea ya Ruguru ishobora kubirikira tera ibisasu ku butaka bw'Ubuyapani. Ivyo bisasu bivugwa biva mu ntara ya Gyeongyang mu gisagara cha Gangwon, bikavugwa ko bishobora kuba biriko bikorwa n'abasirikare bari mu myimenyerezo yabo. Abategetsi mu gisirikare cha Korea y'Epfo bavuga ko kimwe muri ivyo bisasu cyagendeye mu kirere ku birometero bishika ku 250 imbere yuko kigwa mu ibahari. Igitero cy'umwiyahuzi ku musigiti w'abashiite mu kumurwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul cyahitanye abantu 200 harimwo n'abatari bake bakomeretse aho bari mu gisabisho kuri uyu wa gatanu. Umuhari wa leta ya Kiisilamu witiriye icyo gitero. Igipolisi kikaba caciye kizibira akarere kabereyemwo ico gitero. Imam Zaman ni umwe mu misigiti ikomeye y'abashiite mu karere ico gitero cabereyemwo. Ni igitero kandi kibaye inyuma y'imisi mike President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje imigambi yiwe mishasha kuvyerekeye igihugu ca Afghanistan.
Mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro canyu arico rwacu iwanyu mu ntara. Duhera uno munsi muri zone ya Kivumu neza na neza muri commune Mugamba y'intara ya Bururi. Havugwa abanyagihugu bahangayikishijwe n'ingorane zo kutaronka ivuriro n'ibitaro biri hafi, kwera rero ubukene bw'amabarabara buvugwa muri ako karere. Abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira muganga bamaze kuremba. Umunyamakuru wacu Chrissy Munezero muri ako karere yabajije abajeje ntwaro nimba bazi ico kibazo bemanga ko bakizi kandi ko bagiye kugikemura vuba bwango. Reka dukurikira ino nkuru yaduteguriye.
Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwimwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone 6 yose afise amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone hari ivuriro Mugabe hari zone imwe rero itaruzura itararonka ivuriro ku banyagihugu barashifuza ku yandi mazone aho begeranye. Urumva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora ko ari usanga hariho abagenda ibirometero birebire ugasanga mbere bari korana no kwivuza mu mavuriro yaba begereye mu yandi makomine atari no muri ino komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi Barundi, abanyakivumu barakikwa n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi, ndagwaye ukuguru kuranja gota kubyimba ha rero nikweze cyanke bandahise nkajya kwa muganga haraho bampa tunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Niyo giye kwa muganga uja he
njinya kashasha cyanke muramba
urahashika none
ye haraho bandahika byanse barantarika bikunze ko ntumbagira nkagiyenda
ngashika
gutarika bandahika kundi ruzo batwara ku muntu agwaye
muhoro ugira impunge gako bahava abanyerera bakagutura hasi
none harukundi none kwatakundi ugira uko bugwaye
abanyakivumo ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe
imodoka nishobora gushika ngaha atari muci iyo haba mu rushana imvura iri kwiragwa ntibashobora gushika ngaha gushika umuntu yivuze tugira ibiro metero bishika nka 30 dutwaye umuntu arenze cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo bwa bunyerere nibwo buca butubangamira
umukenyezi yimbungenze amushira ku nderuzo
eh nkiyo atagiye hakiri kare nyene wagende agiye kwa ramitara mufata mugiye mufatiye nkino ari muhira bagenda amutera nko nyene ku nderuzo cyangwa bakara nko muhira
nayo ngo hamwe wokwegereza ivuriro abo banyakivumo wo kwiruhutsa
byumfashanye niwe ndi hafi ko ntumbagira ngashikaho ningoga
ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi bagaheza bakaduha baganga bakaduha n'imiti kwiye ico naco ni bwo ca leta niyo yodufashe
mu ntwaro ngo rikora arabo kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza
birashika ari nk'umugwayi urumva muri ico gihe kubera hari hasanga ata mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo muri komine Mugamba hari yitorohereza ahantu hashobora guca ibaraba nico gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umugwayi bakamushikana ku ivuri muri Kazoza twe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba
iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri c'abavuzi bahakorera co kongerezwa eka ngo bushima kuronka n'ibitaro vyegamiye komine Mugamba ko gushika ubu abagwaye cane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mwigenda Krisi Munezero mu Mugamba kubwijwi rya Amerika
urakoze Krisi Munezero tuvengaho rero mu Mugamba duce dukubitira mu ntara ya Gitega ivugwamo ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka yo gukora ubuzi abo bana bavuga ko bishika bagahohoterwa n'abakoresha babo mu kubakoresha ibikorwa bibarengeye canke bakabaheranira amafaranga baronka nk'agashahara inyifato ikaba inegugwa n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana hamwe n'abajeje intwaro muri komune ya Gitega nk'uko muza kuvyumva mu nkuru umunyamakuru wacu Raisa Liliane Inamahoro yiboneye akana k'imyaka itanu gakoreshwa ivyo bikorwa
umuco bakoresha ugizwa hanini n'abakozi ba leta hamwe n'abikorera ivyabo akarorero nakaba abana bavukana ari batatu bayazenijwe rya Amerika nibasanze mu ntara ya Gitega umwe w'imyaka 13 akora mu nzu y'uburiro undi w'imyaka 10 akaragira impene hamwe na muto y'imuri bose w'imyaka 5 akora akazi ko gucunga uruhinja aba bana uko ari batatu bavuga ko ingorane zugarije umuryango wabo arizo zatumye bomoka bahitamo kuza mu gisagara cha Gitega kurondera akazi
papa yaje turubika akadutuka bakagwana na mama twe tugahunga twiruka dukurikiza ipanga n'amashoka amatwiruse tukaja kurara mu ishyamba okay bakaduhamagara bakatugaburira abanyagahinga tukahaba kugira ngo twe tuje kurondera akazi twabaye nyene buhunge tuva muhiro ya twabona kongene papa ya yasa dashaka kutwica byose yabikora kubera abagenzi be bamwosha kugira ngo nyenye baba bagenzi ba nyabo twe tukaguma tumuhanura bihe baka
uyu mwana umwihweje co kimwe na bato yibiwe biragaragara ko magogwa bahunzi wabo bayasanze niyo bagiye ani mu gihe basanga bariko bakoreshwa ubuzi bw'inguvu burengeye imyaka bafise uyu areze umwana agira ati
ntungu mwana yo muri yo kiyoya
baraguye mbadone angaye
ndabitana
birabishika kagukubita none wewe uyugize amakosa
akana papa kumkumbita nale kwa Mungu foye kusenga
wagize iki
kwera natayo umwana
niyo ntagiye wumva ushaka gutaha muhira ku bavyeyi biwawe
mpora naha
ntiwumva uguma muhira impande y'abavyeyi
caja kuntora
kubona aba bana bakora akazi bakiri bato ni imwe mu mvo zituma barenganywa n'abakoresha babo ahani nko guheranwa umushahara canke bakama batutswe
niho naharamba ubwa mbere banyirukanye mu ijoro nko mu masayi ntengenda ku bagenzi banje atabaramba ikintu kimbabaza muri akano kazi ni bitutsi cyane cyane arantuka nabi akanyorobeka kaguma ambwira ngo John ndi gihume ngo nta mutima afise
mabuje kazara yampa bukebuke nyene kandi hako bidakwiye ngo agire ico mfasha batoyi banje nkitangwa harahera ukwezi kugaherera kukundi kandi akaba yampaye n'amahera make iyo bishitse bakadutuka ntitwishyurana n'abamajambo menshi cyane hari ibikorwa byinshi kandi byinshi birenze hari aho mvoma amazi majanga kumwongaho hama nkirirwa na sereva aba abakiriya bakantuka ndabishyura akaguma ntuka
nishiramwe rihurukiyemo abakozi bo mu nzu byo mu ntara ya Gitega Ados Burundi bamenyesha ko bagerageza bakabavugira kugira barenganugwe mu gihe bahohotewe Simbavi imbere Aimé Parfait numuhuza bikogwa wirishiramwe ry'abakozi agira ati
bishye nkabo twagenda kwishyuriza imishahara yabo bagiye badahembwe twaraza tukumvikana n'umukoresha bakatubwiye nimbara makosa baba bagirije umukozi wabo mugamo nyuma bakavyumva ko bakwiriye kumuhagashara yakoreye narijya abari abana bafise imyaka mike yabarahindwa cyane dusanze tubigisha ibibano ngine bakuye kwitwara muri iyo miryango babarimwe kesha ari amafamiye yagiye adukundira iyo tuvuganye mugasanga abana batangiye kwafataniza nk'abana babo
kuri zingorane z'abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi bubarengeye ishiramwe riharanira agateka k'abana FVS Amade riranegura inyifato yabe nabo bakoresha ndirahisha Leonard ajeje gisata gikingira abana n'imiryango muri rishira hamwe
umuntu wese agira uruhare kugira ngo abana basubizwe ku ishure bakoresha abakuze rero abakorewe amabi nk'ayo ni byiza ko bashora kwitura ibigo bibijejwe turafise CDFC hariho komite zo gukingira agateka k'abana ni byiza ko bashora kwitura ibigo kugira ngo bishore kubafasha abana bamerewe nawe gucyo iyo bimenyekanye barashora kugira icyo bakoze bakabarenganura maze nibihano byoshora gufatwa
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Gitega baremeza ko komine yitwararitse bene aba bana bakoreshwa ibikorwa bibarengeye mu kubafasha gusubira iyo baje bava Mazuru Adrien umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gitega ajejwe igisata c'iterambere ahamagarira uwo ari we wese mu kibano kwitanga mu guharanira agateka k'abana
uwo ari we wese atumiriwe ubwa mbere na mbere gukingira agateka k'umwana bavuga rero kuri ico kibazo ko nivyo komine iracitwararitse kandi irabifasha ku buryo wanashima hariho n'abana benshi ushobora gusanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi komine ikabakira yibakiriye rero bavuye mu miryango muri ico gihe kabarondera agatike kugira asubire mu muryango yajavamo
tumenyeshe kwishiramwe ry'abakozi bo mu nzu aha mu ntara ya Gitega Ados Burundi rihurikiyemo abakozi barenga amajana atandatu benshi baje bava mu ntara za Karusi Ruyigi na Rutana Igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Ijuri Amerika turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara tubandaniriza muri commune ya Bukemba commune ya Bukemba iri mu ntara ya Rutana I Burundi aho bamwe mu banyagihugu bo muri yo commune ya Bukemba bantaho nikora bidoga yuko ibonekezwa kamwana wa mama mu kuronswa urupapuro rwemeza yuko ari bantaho nikora ugo rupapuro ahanini rubarabasahiriza mu kuronswa imfashanyo canke bashatse kwivuza reka umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda yavuganye na bamwe muri bantaho nikora adushikirize inkuru yiwe
Nuko abo banyagihugu bo ku mutumba Kabanga bavuga ukuronka urupapuro ni kuborohera hamwe bakagiriza abajejwe intwaro ko bakoresha kamwana wa mama mukuru tanga hamwe nuko babavangura bafatiye ku migambwe abo banyagihugu bakidoga ko badashimu ko iryo tangwa ry'ugo rupapuro rwemeza ku muntu ari naho nikora ririko riragenda Marciano niyo mwungere numwe muri bo
simbora neza ngene bashaka gutandukanya ibintu bakafata ku nyo by'imigambwe ku kujana n'ugo rupapuro ndabibona nabi cyane gose kuko bashatse kugira byankunzi ni bamwe bafata ku bintu by'imiryango na karonke undi ntaronke umva ko ubushatse kuniga abandi tubwe natwe tutaronka turababara gose ntunze umuryango utondonka ndadushira mu muryango kugira umuryango nawe ubeho kugira ngo tubeho twese n'abana babeho neza nibo tuvangura kuko twese turi imvuki yazunganye turi bamwe turabarundi twese turi bene gihugu tukaronka ugo rupapuro twese nararonde sindaronke ngaje bakanca ko ntibaruka
kubwivyo abo banyagihugu babona ko uko bataruronswa kugihe biriko bituma nifashanyo zizanywe n'amashirahamwe bataziroronka nk'abandi kugabo babihe insiguro yo kubakumira mu bijaye no gushikira imfashanyo zagenewe banaho nikora Florence se Shimirimana aha avuga ati
Rufya tugoye kwere ntago turaro cewe biri kubura kwezi nyuma cyane ndabona biri ko birangora kwe biri ko birangora ko kubera ndabona se ndiko ndatera imbere nk'abandi se namanazero simbe nta narimwe ndazero rero cyaje dusubiza nyuma cyane mwe jewe ndagenda kwa muganga bakarusaba ndarubuze bacha bamwira ngo tanga cyasubire nyuma ndo no byakira gutegereje ndabifata ko nyene ko bene niko ndabifata kwera tubona ntago dufise kandi tugiye kwa muganga tukabona dushubije nyuma nako mudufashanya ntato turo je namanazi guye mwo kwera abandi bararonka niko je sindo ndabana guye mu mporero yabyo
Okwe bintu biri abo banyagihugu babona yuko bufatwa kimwe mu gihe hari kintu cyose gisabwa biciye mu ntwaro ukaba nkako bitagenze uko bishobora no kuzana izindi njyane hagati yabo nkuko bandanye bavyivugira Didase Rukundo ati ni ngombwa mu ntwaro bikubita gashi
abakeje ntwaro tubabwira yuko bakwikubita gashi zampapuro zije tukazironka twese kuko hari gihe ziboneka ati twakwezi batanze abantu aho niko mugabo ugasanga zifise abantu bafise ubushobozi twebwe bato bato ntituziroho ego biradukoraho cyane cyane kubera ndababara cyane rwose kubera urumva nk'iho haje nk'ikintu gica bituma kinchako kikagenda na kiyose kubera urupapuro nta rufise nta rurose urupapuro bica bituma icyo kintu cyose kije kinca inyuma ati ndakironkeko tukashimirindira ariko ntituronke sinzi gituma tutashobora kuzironka twese
yamara abajejwe intwaro muri komine Bukemba basa nuko iyo myidogo y'abanyagihugu batemera ko ifise ishingiro ico bikoze barasaba iyo miryango ifise mwe n'ico kibazo co kutaronka urupapuro gwerekana ko ari ntaho nikora kuyitura kugira ngo ingorane yabo itorege umuti Charles Bizimana n'umunyamabanga wa komine Bukemba
tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gahonyangwe kugira umuntu abe ntaho nikora hariho ivyo inama ya commune yateguye kugira bemeze ko umuntu ntaho nikora nyene busumba sumbanire bwingene uri ntaho nikora ngaha ku commune turabaronsa urupapuro rwerekana ko uwo muntu koko ari ntaho nikora rero twaramuhaye ubwo rupapuro ruheze rukamufasha muri abo bagira neza bagomba kubafata mu mugongo gufata mu mugongo ntaho nikora
abo bidoga yuko muraba nkunzi mubabwiye iki
nabagomba kubesha intwaro twebwe nta bintu bijanye n'amashakubiri dukoresha oya kuko iyo uramutswa intwaro uba userukira abarundi bose naco gituma rero twebwe tuko turatangiza impapuro ntabwo kudushiramo twe tubikorera ku mugaragaro
tumenyeshe ko ugo rupapuro rwa ntaho nikora rukoreshwa kandi n'abana b'abanyeshure bava mu miryango mito mito kugira ngo bashobore kwiga mu mashure ya leta badasabwe uburyo bw'amafaranga abavyeyi bakabona ko mu gihe hogera ko uno mwaka w'ishure utangura batararuronswa abana babo bizobagora kwiga batekanye mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
ino nkuru ya Alain Yves Irankunda murashobora gusura kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mucamuja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara hama mugashobora gusubira kucumviriza cose cyuzuye murahasanga kandi ibindi biganiro byacu bitandukanye bavyarenganye canke ivyo turiko turabashikiriza kibiriraho aho harimo nk'ikiganiro muri sanga amakuru mwakurikiranye mu gitondo ayo tuba twashikirije mu ijoro canke yandi makuru abavugwa ku isi hose Afrika n'ibindi bihugu bitandukanye
cha bijya biranugwa nugwa kwa rivyo
kandi bihugu
ngo ni bihugu kandi na vyikomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
kasivye dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho
no musi kubiko biranugwanugwa kumbuga ngurukana bumenyi vyiriwe birananugwanugwa nejo ni ibijanye n'ingingo zerutse gufatwa n'umushikiranganje w'indero mu Burundi zo kugara amashure amwamwe yabigenga hamwe n'ikugwa ry'abayobozi bo mu mashure ya leta atamenyesheje mu kibazo ca leta abatari bake rero barashima iyo ngingo ariko kandi baribaza utubazo dutandukanye harimwo no kubijanye na kazo z'abanyeshure bugariwe aho bahora biga aho ni mu gihe hari amashure ashika kuri nda atigeze aronka umwana numwe amenye ico kibazo ca leta umunyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacijya nino ino nkuru
Inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha atangarije amanota yafatiwe ko mu kibazo gihuburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro kuje mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye kuri uyu wa kabiri yagiriye ko afata ingingo zimwe zimwe hamwe ni kugara amashuri 9 yabigenga atamenyesheje umunyeshure numwe muri ico kibazo ahandi naho ni kugwa ry'abayobozi b'amashuri ya leta yamenyesheje ku bice biri munsi ya 30%. Umushikiranganji Janvier Ndirahisha yabandanije avuga ko ari kariga izindi ngingo zizofatirwa amashure agera kuri 49 yamenyesheje ku bice biri munsi ya 20%.
Akaba ariho n'amashuri 49 atashikanye 20% n'ayandi 9 atamunyeshwe n'umwe yamenye ayo rero 9 abarugara imiryango hanyuma na 49 nayo ingingo nzozifata miyo misi kurikira na barose musiya 30% ku mashuri ya leta nabonye ingingo zabo nazo nyene ntizahindutse abayobozi turabakura ababijeje nabo bitegure kurondera abayobozi bakurikirana inyigisho z'abana b'igihugu
kuri izi ngingo zafashwe havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi harimo abakeza umushikiranganji ariko kandi hakabamwo n'ibibazo bikeneye inyishu nkuko mubimenyereye turabasomera bimwe muri byo tutavuze ababyanditse duhere kuri uyu avuga ati mufaso ni mushikiranganje yaba byakunda woza nka guheka ku mugongo n'imiburiburi isahimwe nka kudodesha kuko uri kukora ibintu bizima garukira indero abarundi tuzohora tukuzirikana ko imana ikuje imbere uyu nawe avuga ati je mbona ipfundo ry'ingorane ari kutubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta buvuga neza ibijyanye n'ingene abigisha bakwiye guhabwa akazi ubwo buryo ntibwigeze bwubahirizwa kandi ariko ubwo shoboye gutanga abigisha babishoboye ku rugezo rukwiye ubu nawe yanditse avuga ati subiramo neza ibijyanye n'indero byose inyuma y'ubwo bushikiranganje bw'indero muce muja no mu bundi bushikiranganje bwose mugerageze gukorera igihugu turabe ko cyosubira ku murongo n'uyu yanditse ibisa n'ivyo ati turondere ubumenyi mu bisata byose n'ubundi bushikiranganje bwose burabire ku mushikiranganje w'indero hari n'uyu yanditse ibisa n'ibinyuranye abandi bavuze ati nukuri birababaje ko umushikiranganje atazi ibijyanye no kwigisha kugara amashure kubera yamenyesheje ku busa kwijana bisari kwirukana umunyeshure kuko yarose ubusa hari uyu nawe avuga ati sinibaza ko ukwirukana umwana kuko yarose ubusa kwijana ari kumukorera ikibi mu ndero hategerezwa kubamwo ikijyanye no guhigana hari uyu nawe abaza ati mbega none ayo mashure yugaye nayahe hari n'uyu yabaza ati none zarose ubusa kumva izi tugarukirize kuri uyu avuga ati mbe barapfutse amanota ya konkuru kuri ibi bibazo bijanye niyo abanyeshure bazoca baja inyuma yo kugarirwa amashure umushikiranganji Janvier Ndirahisha asaba abavyeyi kubaronderera ibibanza kuyandi mashure
cenda tamunyeshure numwe yamenye ndabisubiyemo babe barugara imiryango censaba abavyeyi yuko barondera ibibanza ahandi na cyane cyane yuko ayo mashure tutazi n'icyo bakora ndabasabye ndabisubiyemo aya cenda ndamenyesha babe barugara imiryango kuva bumvise iri tangazo nibara ku mitemere yuko atamwana n'umwe amenya ikibazo nk'icyo
nayo kubifuje kumenya aya mashure icenda yugawe agizwe n'imwe yo mu ntara ya Bujumbura ariyo Groupe Scolaire Maendeleo iri muri komine Mutimbuzi ayandi umunani ari mu gisagara cha Bujumbura ariyo JIB ETC RT Intahangwa RT Ernid Ecole Emmaus CPUB CEBU na EAC School twibutse ko amanota yafatiwe ko angana na 85 ku 200 mu mwaka w'9 hamwe n'ijana na 15 ku 345 ku bo mu mwaka w'10 umushikiranganje w'indero agira ko asaba abayobozi b'amashure gutanga ibibanza ku banyeshure bananiwe ico kibazo bifuza gusubiramo umwaka ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
akaba ino kuri we duceye dusozera ikiganiro cuno munsi makoze ncuti bakunze mwari ko muratwumviriza muherereye ijya nino ikiganiro iwanyu mu ntara Diane Nahazo naryohewe cyane kubana namwe no sans kimenyi na ingenieur bari mu hinga bw'ivyuma twemi tuyifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu mugira amahoro n'Imana
igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi.
Icyo cyari ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri miko mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana, murakoze.